et on verra les radios et je d'Amérique. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 98.3 Radio Ijwi ya Bose. Bari muri Uganda mu karere ka Gisoro namwe murashobora kudukurikirana kuri FM 98.9 Radio Ijwi iyobora. Mwirewe neza nshuti zacu. Ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba muri kumwe na Fidel Niyongabo. Uburundi bwahimbaje uno munsi imyaka 59 irangiye umuganwa rwigwa gasore agandaguwe.
Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegembyo n'ubutwari ntacyo gishobora gushikako nta mahoro y'ukuri abacu baronka.
Uwo ni Musenyeri Gervais bashimiye ubusa arkepiskopi wa diocese katolika ya Bujumbura mu Burundi. Harimo misa yayoboye muri katedrali ya Bujumbura mu kwibuka umuganwa wa gasore. Muri Mali leta itangaza ko abasirikare bayo bishwe n'intagondwa hagati mu gihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakenera imfashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 962 mu myaka 10 iri imbere. Idonido ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ikigo gikomeye mu bushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Johnson & Johnson cyahagaritse igeragezwa ry'urucandago rwa COVID-19 kubera umwe mu bakandida wageragezwa ko gushaka kwabo yafashwe n'indwara itarasobanuka. Thomas Kamilinda Duhibini.
Societe Johnson & Johnson yatangiye mu kwezi kwa cyenda gushize igerageza ry'urukingo rwo ku rwego rwa gatatu ku bantu babyishakiye 60,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho no mu mahanga nko mu bihugu bya Argentine, Brazil, Chili, Colombia, Mexique na Peru byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo na Afurika y'Epfo. Igerageza ryo ku rwego rwa gatatu rivuze ko urukingo ruba ruri hafi kwemezwa niba rukora koko cyangwa se niba rudakora. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Johnson & Johnson isobanura ko umwe muri abo bantu yafashwe n'indwara batazi yariyo, bityo ko barimo bareba impamvu yayiteye by'umwihariko n'ibifitanye isano n'urukingo. Johnson & Johnson yemeza ko indwara, impanuka n'izindi ngaruka zitandukanye bibaho kenshi mu igerageza ry'inkingo, cyane cyane iyo rikorerwa ku bantu benshi. Akenshi ntibijya nahagaragara ngo bivugwe, gusa icyo gihe igerageza rirahagarara abaganga n'inzego zishinzwe umutekano w'abarwayi bakabanza kureba ikibitera. Kubirebana n'urukingo rwa COVID-19 rwo n'ibindi bindi, kubera icyizere abantu amamiliyoni bafite ko ruzaboneka vuba. Johnson & Johnson ni kimwe mu bigo 10 ku isi na kimwe muri 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu isiganwa ry'igerageza ryo ku rwego rwa gatatu ry'urukingo rwa virusi ya corona. Guverinoma ya Amerika yayihaye amadolari miliyari hafi imwe n'igice kugira ngo ikore ubushakashatsi bw'uru rukingo. Johnson & Johnson ibaye ya kabiri ihagaritse igerageza ry'urukingo rwa COVID-19 ku rwego rwa gatatu kubera indwara idasobanutse, nyuma y'ikindi kigo cy'ubushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cy'Abongereza n'Abasuwede cyitwa AstraZeneca gifatanyije na kaminuza Oxford yo mu Bwongereza. Nabo byababayeho kimwe na Johnson & Johnson mu kwezi kwa cyenda gushize.
Urakoze Thomas. Ibitigiri vy'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu bandura umugera wa COVID-19 byagabanutse. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninina hazwe.
Ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ryatangaje no makuru byemeza ko ibyo biharuro byagabanutse mu mihingo yose y'isi irimo ibihugu bivugwa mu bwandu bwinshi. OMS yemeza ko ibiharuro ikura mu bihugu 83 byerekana ko abakora mu buvuzi bandura bavuye ku bice 14% baja kuri 3%. Ikiza cya virusi ya corona kicaduka, abakora mu gisata cy'amagara y'abantu bandura basumba abanyagihugu bandura nk'uko OMS byerekana. Mu kiganiro hifashishijwe ubuhinga bwa none umufasoni Anne Perrocho ajeje z'indwara zivyaduka muri OMS yagiranye n'amenyesha makuru yasiguye kwikiza cha virusi ya corona kigitera abakora mu buvuzi haba mu bihugu bitunze canke biri mu nzira y'iterambere bandura ku bwinshi kuko batari bafise ibikoresho byo kwikingira kuva ikiza cha virusi ya corona caduka kimaze kwica abantu barenga miliyoni ku isi yose nkuko ibiharuro vya nyuma vya OMS bivyerekana. Akanama mpuzamakungu gahurikiyemwo abaforoma ku isi nako kavuga ko mu bakabarizwamwo bagera ku miliyoni 20 abarenga igihumbi bahitanywe n'ico kiza.
Turashimiye Diane. Muri mari leta itangaza ko abasirikare bayo biswe n'intagondwa hagati mu gihugu. Ibindi turabishikizwa na Thomas Kamirindi.
Inyeshyamba zateye bwa mbere mu gicuku cy'ijoro ryakeye ikigo cya gisirikare cyahitwa Sokura mu ntara ya Mopti. Bishe abasirikare ba leta 9, umubare w'abandi bakomeretse wo nturamenyekana neza. Igisirikare cyohereje abandi bo gutabara kare mu gitondo cy'uyu munsi. Intagondwa zabateze igico bararasana, abasirikare 3 ba leta bapfira muri iyi mirwano, abandi 10 bayikomerekeramo. Leta ya Mali ivuga ko hari abandi basirikare bayo itaramenye umubare bazimiye, ariko ntivuga niba mu ntagondwa hari abishwe. Isobanura gusa ko ibitero byazo ari ibitero by'iterabwoba. Umwe mu baturage babibonye yabwiye ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ko intagondwa zasize zitwitse ikigo cya Sokura n'imodoka za gisirikari zitabashije gutwara, zaba zajyanye izindi modoka nyinshi. Ibi bitero nibyo bikomeye bya mbere na mbere bya nyuma ya kudeta yo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 8 gushize, yayobowe n'uwaje kuba vice president w'inzi bacyuho wa Mali, Colonel Assimi Goita. Goita yakoze kudeta yarasanzwe ari umugaba w'umutwe w'abasirikare udasanzwe uri ku isonga mu ntambara yo kurwanya intagondwa za kiisilamu zigizwe ahanini n'amashami ya Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya kiisilamu.
Urakoze Thomas. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakeneye ifashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 162 mu myaka 10 iri imbere. Ishirahamwe ONU riragabisha ko ihindagurika ry'ibihe ririko rigeramira ubuzima bw'abantu miliyoni ku isi, kandi ko gusaba ifashanyo bishobora kwiyongera ibice 50% mu mwaka w'2030. Ishirahamwe ONU ryasohoye icyegeranyo no munsi kwa kabiri cyasanze ibiza bifatiye ku bihe nk'ubushuhe bw'umurengera, ibihuhusi n'inkurikizi z'uruzuba zibonekeza uko umwaka utashe. Icyo cyegeranyo kimenyesha ko mu gihe ikiza cy'umugera wa corona cyateye ibibazo bikomeye mu bijyanye n'amagara y'abantu n'ubutunzi mu makungu, ari ngombwa ko abantu bibuka ko ihindagurika ry'ibihe rizobandanya kugeramira ubuzima bw'abantu, ibidukikije n'ubutunzi bw'ibihugu byo ku isi mu binjana biri imbere. Uretse ishyirahamwe ONU, icyo cyegeranyo cyateguwe kandi n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu 15 asaba amareta gushimikira kurushiriza ku buryo buzofasha ibihugu kwishyura neza kubiza no kugabanya ingaruka zabyo ku banyagihugu. Uburayi n'akarere gacuditse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera izo mvo, abanyagihugu baho barakurikirana cyane iby'amatora y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha. Benshi muri bo barifuza ko umukandida w'umudemokrate Joe Biden atahira intsinzi. Diane Nilinde hazwe aratubwira ibindi.
Ishyirahamwe ryo mu Bwongereza YouGov rikora amatohoza n'ubushakashatsi ribivuga risigura ko rishingiye ku nyishu ryahawe n'abanyagihugu riherutse kubaza, ryasanze ibice 80% ryabo bifuza intsinzi ya Joe Biden, mu gihe ibice 6% bayifuriza Perezida Donald Trump. Ishyirahamwe YouGov ayo matohoza ryakoreye mu Bwongereza, mu Faransa, muri Espagne, mu Butaliyano, Danemark na Suede. Ubutaliyano bwaje imbere mu bwinshi bw'abanyagihugu bavuze ko bashigikiye ko umurepublikan Donald Trump yotsinda. Ibice 20% vyabajijwe muri ico gihugu bavuze ko amahigwe bayipfuriza Trump. Ariko naho biruko muri ico gihugu nyene ibice 58% bishigikiye intsinzi ya mukeba wa Trump ariwe Joe Biden. Mu Bwongereza naho ibice 31% vy'abanyagihugu babajijwe na YouGov bari ku ruhande rwa Joe Biden, 13% bakaba ku ruhande rwa Trump. Mu Faransa ibice 64% ni ego kuri Biden, 14% bikaba ego kwa Trump. Mu Budagi ibice 71% by'abanyagihugu bipfuza intsinzi y'abademokrat, 11% bagashaka ko Perezida Donald Trump yongerwe indi manda. Aha tuributsa kwa matora rusangi muri leta zunzume za Amerika ategekanije kuba igenekerezo rya gatatu ukwezi kuza kwa 11.
Barakoze bagenzi bacu kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi bahejeje kudushikiriza Ijwi rya Amerika ribandanya kurashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi kuri uyu wa kabiri hibukwa imyaka 59 irangiye umuganwa wa Gasore yarondereye intaya yo kwikukira u Burundi agandaguwe. Umenyesha makuru wacu Eros Birikane zari Nairobi muri Kenya dufite ibindi.
Imugwane munda nabo mwahura mu higanwa ivyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa
ari naho majambo muganwa wa Gasore yavuze mugambwe we na uheje gutsinda amatora yashinga amateka mu 1931 imiti 25 nyuma yaho yaciye icyo arashwe n'umugiriki Jean Kajoris kuri hotel Tanganyika i Bujumbura abahoze ari umugwa mukuru wa politike abishinga leta yatoye incabwengezo mu bwoko bwose kandi yahamagariye abarundi kwita iterambere no kuvabanura n'amacakubiri. Wa Gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibazo ryaganisha ko bigihanga abarundi undi akana gace k'ijambo yashikirije
uyu munsi ikona yatsinze ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri nshaka ko leta yoba umubyeyi ahumuriza bose akabakingira.
Kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushira ingoyi z'amashurwe ku ntatemo ya Rwagasore ku musozi wa Bugizo babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Arkidiyoseze ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Paruwasi de Michel. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemzo nk'uwo Rwagasore yari afise atamahoro arama ashoboka kandi kwizageze ko byose yabishobojwe nawo
uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu byacu ikitwishe n'ukumengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegembyo w'ukora ibyiza bakabyemanga w'ukuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara abo bantu mengo basigaye ari bake benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose naho bose boba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma cy'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntacyo gishobora gushikako nta mahoro y'ukuri abacu baronka kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo.
Inyuma y'imyaka 59 yishwe umugambo w'ikorona yasize wiciyemwo ibice birenga 6 ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko. Polisi yanyengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwiye Ijwi rya Amerika ko iterambere kwa Gasore yifuza ritaragerwaho
kuko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 20 Uburundi bwasubiye inyuma abantu baciye bagandagurana ibyamoko bimwe yavuga by'ubumwe biracanamwo. Rero tuvuze demokarasi haba hariho kugwanya ibiturire akanwana b'amama ibyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira ibyo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati tugwanya ibiturire haba ubutungane bumeze neza ibyo byose nibyo yavuga bikaboneka ko ibyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro.
Ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambi wa PDA kugizwe ahanini n'urwaruka rurabibona umukuru wawo Gabriel Banza witonde ahanini afatarwa Gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma atacu yari akenye abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya Rwagasore ariko rirarangurwa abivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu.
Ubu twavuga yuko ivyimbiro byo biriko yaja mu makanda murazi yuko inyuma y'igandagurwa ryiwe intwaro zose zabaye mu Burundi zagenda zirajegajega nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitere indongozi zikore ibyo bazitumye. Ubu rero twambaye dushima neza ko tubona imyaka 15 iheze indongozi zishobora kwitoregwa kandi zigashobora ishobora kumara ikinigo cyacu no munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika kumbure ku iterambere rama yifuza intambwe irikiraza urabona ko abanyigambwe yasigaye yemera yuko uwatsinda twarira bose ntakurikire ingorane cyangwa akajagaye mu gihugu
banza bitonde ariko hamagara y'abarundi gutora imigambi myiza nk'uko byagenze mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na rimwe kugira ngo bagere ku iterambere mwenguze n'abantu ba leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko kwa Gasore yari yabyiyemeje mbere no ku bakeba b'ababirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe Mugano wirwa gasore yishwe kwa 13 kwezi kwa 1931 Burundi bucaburo nka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu munda y'ingoma bagirije urupfu rwiwe n'umugihika Georges yamurashe yakavyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana kubijanye narwo Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
turakushimye Eloge Mu Rwanda sentare y'intango yo kukicukiro yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu rubanza kwa Colonel Tom Bayigamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu kugiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa
Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare n'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko n'urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye Colonel Byabagamba agihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira akavuga ko icyo gihe kidahagije umucamanza mubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana yasubije ko dosiye yakeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo umushinjacyaha bwana na Michel Shimimana n'abafashe ijambo yavuze ku rwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ubyo ubwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu bwana Shimimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valerie Gakunzi umwe mu bamwunganira umushinjacyaha yibukije ku rubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko zibaza dafite ishingiro uretse gutinza urubanza agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butabari ubutabera yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed justice denied ngenekereje mu kinyarwanda ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza asubiranye ijambo Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police kugusubiza ibyibwe ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja yavuze ko ibyo umushinja cyahasobanura ari cyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo Maître Valerie Gakunzi yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinja cyaha atari byo yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ariwe nyir'urubanza Maître Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Colonel Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Colonel Byabagamba atasuwe yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe Maître Gakunzi yavuze ko mu nyandiko icyenda ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije shesha tugusa ubwo batarinjira mu miburanire uyu munyamategeko yakomoje kugihana ubushinjacyaha busabira Byabagamba ati baramusabira gufunga imyaka itatu yongera kuri 15 yakatiwe icyo nicyo bita gitoya Byabagamba soza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso ati umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha iyo ashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso ubwo nibwo butabera avuga nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazu yaje umucamanza yahise asubika urubanza abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka mu magambo Kanombe w'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ku munsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Colonel Tom by'abagamba arega ubujura bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo. Bihabanye n'ibyo ministeri y'ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse nabo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa munani 2014 amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara, inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15 ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Eh, bagira ubusabe rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru.
Turabasuhuje bakunzi banywanye bijwi rya Amerika. Bitewe dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kuri iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu gihe umwaka w'amashuri w'2021 waraye utangiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya Rusenda iri muri teritwari ya Fizi bavuga ko naho batanguye umwaka w'amashuri bafise ikibazo cy'ibikoresho by'ishuri mbere n'ibikoresho byo kwirinda virusi ya corona birimwo udupfukamunwa. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu banyeshuri bo mu ikambi ya Rusenda.
Namenye ndiyo cyaraheze dirasa kongura bumenyi tukabandushimiye nyakubaha president wa muri Kongo akaba yemeye ko twosubira kwiga katwe kuri twashimiye abarimo bacu batwigishije kuba dutse guhura kuri uyu munsi mbo ko twatubayeho kuko ubu butari twiga twazunguruka duhinga n'amahisha twahiga maya twabura ariko ubu ko turaho tugomba dusubira ishuri kwe butashima nta ngorane mbo hari ubukene ariko kuko duhamba dutanga amashuri niho turashima nta kibazo.
Je nitwa Brikomana Revi nkaba niziga kuri Institut la Reflexion mu mwaka w'icumi. Turishimye cyane kubona amashuri yuguruye kuko indero isa n'iyari yataye agaciro. Abana benshi baragiye mu by'ubuhumbu, bamwe baratwara inda, abandi barangara, abandi barifata uko bitari. Ariko ureko batwongeye kugaruka ku ishuri turabishimye cyane kuko na nyabujya bigisha badufasha mu ndero yabo be n'ababyeyi, byatuma rero ibibazo bimwe bitadushikira. Ubu rero turabona naho tugiye ku ishuri imbogamizi ni nyinshi, nta makaye turaronka, nta uniforme, mbere na actionnaire yaturihira muri hafi yaturibikije muri actionnaire ntiratwandika aho se dusama kenga. Ariko kumbure turazi bizogenda bitorya inyishu buke buke ubuhoho, ngira ngo na nyabujya tugiye gutangura ishuri ibintu bigiye kugenda neza. Urabona iyo turi ku ishuri dufata umwanya munini wo kuba ku ishuri tukaba mu byigwa, ariko unagiye twari muhira twaguma mu mwanya wo kwisanzura, abana bakajya ku Matanganyika, abandi bakajya gutembera mu mayira atandukanye, ari naho habonekera inzira z'ubusambanyi n'ubuhumbu n'ibindi byinshi. Ishuri ryadukingira ibintu byinshi.
Mu mwaka uheze nahoranyiga kuri reflection, none ubu ndahasubiye kandi nanimvise nabi kuguma muhira ntiga amezi indwi yose umunyeshuri atiga, kandi uko sugiye ku ishuri ndabibonye bimeze neza mugabo nivyanye byereje cyane kubera umwaka uheze ntarize mu gasini neza, ama bacha banduza uko nyene na naduze n'amanota narishaka kudugana nayo nyene mu ishure. Kandi amagushure yuguruye dudafite n'ikoresho na kimwe, ntituzi ko tuzohabwa ibikoresho cyangwa tuzigurira cyangwa tuzorihirwa cyangwa tuzirihira tujye ku ishuri gusa kubera amashuri yuguruye muga ntituje neza n'umunyeshuri ategerezwa kuza ku ishuri
ku kazina twitwa Joyce Keberizi niga kuri Kibatwa umwaka w'icumi na rimwe kuba dutanga amashuri naryohewe mbese n'abagenzi baryohewe kuko amezi ndwi yaraheze ntabwo yari make twasa nk'abamayibobo kuko mu ikambi nta kazi kuko n'ubukene bwari bwinshi ingorane nk'ubu twe turabarefuje ataho dukura kanoti benshi twatangwa atabikoresho by'ishuri dufise ku mashuri dushitse twasanze ata bintu byigeze bihinduka kuko twasanze atabyahindutse twumvise coronavirus niyo yatumye tutiga n'ubu kandi twumva iracahari n'ubu ntirahera kandi nta n'ibikoresho byo kwikingira coronavirus tugeze tubona ku mashuri dusaba ko tworonka ibikoresho byo kwikingira coronavirus
twishimye kuba twatanguye umwaka w'ishuri jewe umwaka ndoze umwaka wa kane ariko rero ikibazo dufise ni kimwe n'aya makaye dufita na uniforme dufita kubera twatanguye mu bukene bwinshi cyane kandi ikindi nacyo twasanze ishyamba ari ryinshi ku ishuri twasaba yuko ngo tuzanira natwe ibikoresho by'uko twakwikingira icyo kiza cya coronavirus mukatuzanira amakashi ne cyane mukatuzanira umuti wo gushyira mu mazi kugira ngo tuze turakaraba mbere yo kujya ku ishuri ikindi nacyo twashaka gusaba nuko twasaba yuko mwotongereza intebe ku ishuri ku by'ukuri intebe ni nke mu banyeshuri mu mashuri yose twicara turi abanyeshuri batatu kandi bavuga yuko kugira twikingira icyo kiza ko umuntu yicara imetero ku metero rero twasaba yuko ibyo bintu mubidufashamo kenshi cyane cyane ibijyanye na uniforme hamwe n'amakaye muba mukoze
uyu mwaka twahuguruye mu gihe twovuga ko atari cyiza ni mu bihe bibi cyane urabye twuguruye umwaka mu gihe tumaze ibihe byinshi nk'amezi ashaga ku ndwi abanyeshuri cyangwa se abigisha turi mu mirimo kandi urabye hari amashyirahamwe menshi ndetse ubwo urakurikirana ku mashyirahamwe y'isi bagiye bemera ko kiri amashuri ubwa mbere na mbere bategerezwa gupompa amashuri ubwa kabiri bategerezwa gutangwa ibikoresho kugira ngo twikingire coronavirus turavuga amabarakoa amamaske turavuga ndetse amadobo ari ugasanga ku mashuri nta n'ikintu na kimwe kihari amashuri kabiri usanga ni mato mato amasare mu gihe atari byiza ko abanyeshuri mirongo itatu mirongo ine mirongo ibiri bashobora kuba mu isare imwe byari ngombwa rero ko byagwa kugira ngo twese tugire ukwikingira kuko ikibazo kiduhanze muri iyi minsi ni ikibazo cya coronavirus kandi iracyahari abigisha tubaye mu buzima nk'ubuzima bwo kutaronka agafaranga ubwa mbere na mbere umwigisha yari kugira ngo aronke agafaranga ugiye kuraba action aid ku mafaranga iriho abigisha kandi mbere n'amafaranga make cyane ubu ntirashobora kwandika abanyeshuri mu gihe twari tumenyereye ko abanyeshuri bategetswe kuba bariko bamaze kwandikwa kugira ngo tumenye urutonde umuntu amenye n'abanyeshuri bagiye kuzakwiga uyu mwaka muri urutonde gatatu tukagenda kuvuga usanga nk'ishyirahamwe rya action aid ririko ridukorera nabi cyane na cyane cyane nk'uko abanyeshuri bafite ikibazo ubu bahora batangura bafite ibikoresho amakaye n'ibindi bari bamaze iminsi mu bukene ndabona nk'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda bamaze iminsi mu bukene batapokera ntabwo bashobora kuronka ikaramu yo gutangurana ku ishuri ikaye yo gutangurana ku ishuri ugasanga rero ni ibintu bitarategezwa kuba organize tubona yuko umwaka birihuse cyane kuko tubona yuko umengo ku rwego rw'indero hano mu Rusenda ntibari bwitegure neza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushyika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimire enjeniyo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuwari Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri mikro mwari kumwe na Fidel Niyongabo mugire umugoroba mwiza kubandanya kumviriza radiyo yanyu Ijwi rya Amerika.